Inkambi ya Nduta ituyimwo abageze mu zabukuru barenga gato ibihumbi 12,500 mu bitigiri bitangwa na HCR. Hafi igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zikwiye, ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo. Abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi badashikirwa ku mpamvu yuko baba abanyuma, bigatuma bataronswa zimwe mu mfashanyo kubera zihera batararonka. Bamwe mu bahaye ikiganiro Amerika basaba amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi kwitaho cyane abageze mu zabukuru kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro.
Twebwe mu bisanzwe baze twari dukwiye kugira icyubahiro, twari dukwiye kugira icyubahiro kuko na twebwe ntitwisazishije. Nuko urabona bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utuntuzi, tugure udusyogoro.
Urabona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru, none amashyirahamwe yoraba ko turi bimuga akazaradufasha. Kimenga hakuru nicyo nosaba, nosaba ya mashyirahamwe.
Ukurya urabona tujyana, urabona ibindi amakara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze nabi. None wumva ngaho ubuzima tufite hano nuka
ibibazo bise by'ubutama iyo ngaharumva ndi nyamugenda ko kandi nkaba ndi kimuga nshingura y'inkoro ajyana iya masiko izungura zirandembeza.
Ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ibiribwa by'ubwoko bumwe kandi bidahabwa igihe baronswa. Iminsi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa. Ubw'iyo mpamvu isaba yuko bigurira ibyo bakabukanya. Ukutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru.
Nka tubona mu batama batamakazi izo nge z'ubushaza yatugora rwose, niko kubaza ubushaza mukoboye hoho oyakwe.
Nane rero urumva cyo mbona bo amashyirahamwe yoza araraba ni ukubera udushaza baradudushaza ntitudukundira kututu ya tukabujya bubisi. None urumva ivyo vyose rero urumva amashyirahamwe yoraba akaziradufasha. Turabaze
rero twari twaramenyeye kurya akanyama, none ntako turya ntacyo tufise tukagura. Nkuko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage, none ntatwo ntiturya uduharage, nta gatoke turya, nta kumbati turya. Ubwo bugari nabwo baratwankiye bamwe rero ico mbona nasaba cyari iki.
Dukuguma ngaha nyine ku muhana twitiriringa ntitukibasha kuza gukorera akahera ngo
mu gihe amakungu arimo guhimbaza umunsi wahariwe abageze mu zabukuru, abo batuye mu nkambi ya Nduta batera akamo leta ya Tanzania yabakiriye HCR hamwe n'amashyirahamwe agenewe gutanga izo mfashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga ifashanyo.
Ndashaka leta ya Tanzania tugire icyo idufasha, natwe turahagorewe tubaduserukize.
Ikibazo mfise nicyo n'abandi bafise, icyo kibazo n'abandi gifise jenyine n'abandi baragifise.
Yuwe ni leta ya Tanzania waraba ko batugira kweri, natwe turahangayitse turagorewe, urumva tuzogira gute? Ni murabe nyine mutugira
iyo rero. Twebwe rero nk'icyo twosaba leta ya Tanzania niyo yomenya ukuntu yoyo irafite ubuwenzo bwo gufasha abantu, titwobafasha uko tukabagenza uko, kuko aba bantu barahahamutse ntacyo bafise, yoyo irafite ukuntu ifite ati abantu tubafasha uko.
Naho biruko umuyobozi yashinzwe impunzi mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zitandukanye, we yama yateye akamo amashyirahamwe gutanga ifashanyo zisabwa ku mpunzi zose batarinze gusobanura. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.